yana ni ingwa nka kumbe kabisa
taje dani cyambere tucumise mu matwi yacu turamenya n'ukuntu ifata guko ndayumva nyene vuga ku nyene za kure kure mwe tuzosanga twayanduye tutabitse
yego none n'ubwo burawe kumbe ingwara nka hafi na hafi n'umva nti bura kugira ubwo
abo n'abanyagihugu bo kumugina mu mabanda ari ntara ya Makamba ihanira urubibe n'intara ya Kigoma nubwo kugenekerezo rya 23 z'ukwezi guheze umushikiranganje w'amagara y'abantu yari yategetse ko abanyagihugu bitwararika kugira isuku mu kwama bakaraba n'amazi meza n'isabuni kenshi gashoboka nta tudobo tw'amazi n'amasabuni twashizwe imbere y'amazu badandarizamwo abashitse ku mupaka bavuye Tanzania baramukanya ukuri kwamye nabo basanze mu Burundi mu biro by'ibajeje uruja n'uruza naho nk'uko twabyiboneye nta ya miti y'icumigera bisiga iharangwa nisi kumutuzo twasugumwe tuhari ntirishemeye
ijambo ryo risanzwe mugabo kwa leta yakenewe hajya ugenda yongera ngo inyete gusanga ku muryango ubona cyayo none umva twavuga ngo
bitwitwe ngaha ari umukarani umuntu uzi ngaha aguma ara mugabo urabona ibisaba uburyo bwinshi bwira pakurure ngaha
Ijwi rya Amerika ryarabajije ababaho ku mupaka wa Mugina ko atawuri ababwire by'ico kiza nabo bati
aya nta muswe n'umwe n'umwe aravuga ibyo bintu kandi ngaha bisanzwe ni ko umupaka hakingezo nyinshi nicyo gituma bo kwamabwirisha amakoraniro kira mwanya mu bisikiriza giteye kugira ngo tumenye ngo twirinde
bo ba hari hababwira n'abandi batabwira kubera atabantu barakitubwira ngo ko hari ingwara yaduteye kandi yica natwe bivye tubyumva ku maradiyo iyo oye kure
uko kutamenya iby'iyo ndwara ya Marburg nibyo bituma batikingira
numvise ukuntu bayikingira na geno no kwikingira mu bandi cyo turame navyo turamya kuko urabona ngaha tubana n'abaganga icyo kintu hari bo botanwe kukitubwira ntacyo baratubwira urumva icyo gituma no kuyikingira bigoye
ikintu ntaramenya neza nuko umuntu azokaraba muhiri wiwe cyangwa azokaraba hashite cyamwe no cyitaho namwe mutamanje guca ku maduka cyangwa adukunda guteramira bagashyiraho amazi ndangiye gora ndakaraba n'abankubesha
abo banyagihugu basaba ko bomenyeshwa ibijanye n'iyo ndwara
cyihutirwa nuko cyo haguruka hakiri kare nayo handi inganda zosesekara umwanya utari muto kubera abarundi n'abandi bafite urukundo kuramukanye ntiwo ibabuza ngo bikunde kandi bafite n'uburyo buke bwo kugenda barakaraba mu ibarabara ivyo koroha neza
kireko dusaba leta nuko yo dufasha umutandao wo kumenyesha makuru iradiyo kugira ngo ngaho mupaka twumvirize iradiyo kugira ngo hagize ikintu kiba mu gihugu kibaye kugira ngo tukimenye imbere y'igihe kitaradushikira hama tumenyeshwa cyikingira
muganga ndayishimiye David arongo ya karere k'ubuvuzi ka Nyanzarake amenyesha ko ku mipaka ya Mugina Kabonga na Busoro bapima ubushuhe abahinjiriye bavuye Tanzania kugira ngo bashobore kubona abo babafise ibimenyetso by'iyo ndwara n'izindi nka karanda k'inkende nakana ko arabaca mu nzira z'ibinywabi ntibashobore kubapima ariko gituma asaba abajejwe intwaro kugufasha kugira ngo abo bantu ntibazokwegera abarundi mu kwinjiza ibyo biza muganga ndayihimbaze David ari ariko ko bagize intambamye
ariko turafise nk'ibibanza ikabonga ibibanza cha Kabonga na Rusoro nibibanza byo kuri bikwiye gutunganywa mu minsi heze aho abereye aho Tanganyika imeze idugiye ikarenga aho yagera hari ikoresho mwemwe byagize kibazo hari ama kontene twakoreramo ya yari mu mazi rero ico ni kibazo gikomeye cy'ibikoresho
asaba baganga ko bokwikingira kugira ngo bashobore gukingira abandi abajejwe amagara y'abantu barakwiye kandi kwigisha ibimenyetso by'iyo ndwara abaje kubitura bose n'imiburiburi rimwe mu ndwi abajejwe intwaro nabo bokwibuka guhimiriza abanyagihugu igihe cyose babagirishije inama abajejwe imipaka bufatanya n'abaganga kugira ngo bafashanye ntihagire urengana adapimwe ubushikiranganje nabwo bwotunganya neza aho abinjira bapimirwa kandi bagatanga ibikoresho bikwiye aho hose abinjira mu Burundi baca bavuye mu bihugu byo hanze.